umukuru w'igihugu agiye kurongora Burundi mu myaka indwi iri imbere ni Evariste Ndayishimiye. Ivyo byatangajwe na sentare yubahiriza ibwirizo bashingiro. Iyo sentare yemeje ko uwo mukandida w'umugambwe uri ku butegetsi yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu ku bice 68 n'uduce 70%. Mu kibanza ca kabiri haza umukandida Agatongwasa w'umugambwe Sanel ku bice 28 n'uduce 98%. Hanyuma mu kibanza ca gatatu hari umukandida w'umugambwe Iprona Gaston Sindimwo ku gice kimwe n'uduce 63%. Sentare yubahiriza ibwirizo bashingiro yatangaje ko aya matora yabaye itariki 20 z'ukwezi guheze yagenze neza mu mutekano no mwituze. Iyo sentare yateye ivyatsi birego vyari vyashekerejwe n'umugambwe Senel wavuze ko wibwe amatora ko ahubwo ari umukandida wawo Agatongwasa yari gutahukana ikibanza ca mbere c'umukuru w'igihugu. Abacamanza yendwi bagize iyo sentare bavuze ko ivyo birego vya Agatongwasa bidafashe kandi ko atashingiro bifise. Nul et de nul effet mu Gifaransa. N'inama y'abepiskopi katolika yari yashikirije ibirego n'utunenge indorerezi za katolika zabonye mu biro vy'amatora bigera ku 300 mu gihugu. Naha sentare yubahiriza ibwirizo bashingiro yavuze ko ayo mahinyu adafashe. Icyo bikoze iyo sentare yarenganuye abacinga amateka batatu b'abagore wo mu ntara ya Kayanza na babiri bo mu ntara ya Bujumbura, harimo umwe yari ku rutonde ariko mu nyuma gafatirwa mu ijenda muri komine Mugongo Manga intara ya Bujumbura agafungwa, maze amatora yose akaba yabaye ari mu mpimba. Sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yabasubije ku rutonde rw'abashinga amateka. Iyo sentare yavuze ko naho utunenge tutabuze atatwo tuma amatora asubigwamo tuhari, ndetse kwatane igice cya kabiri deuxième tour gikenewe kuko umukandida wa mbere yarengeje ibice 50%. Mu matora y'abashinga amateka naho nyene sentare yubahiriza ibwirizwa bashingiro yamenyesheje ko umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ari wo watahukanye intebe nyinshi mu nama ashinga amateka ku bice 68% hagakurikira umugambwe Senel n'ibice 22 n'uduce 42%. Hanyuma umugambwe Iprona ufise ibice 2 n'uduce 43%. Ibi bisigura ko umugambwe uri ku butegetsi uzoba ufise abashinga amateka 86, Senere nawo abashinga amateka 32, umugambwe Iprona 2, ubwoko bw'abatwa nabwo bugira abashinga amateka 2. Itegeko rigenga amatora mu ngingo yaryo ya 76 rivuga ko ibitigiri bitangajwe na sentare yubahiriza ibwirizwa bashingiro biba ari ntabanduka kandi ntasubigwamo. Ubutavyemeye nta yindi sentare afise yo kwituramwo mu gihugu kiretse sentare nkuru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC. Iyi ni nayo Agatongwasa yamaze kumenyesha ko azo kwitura mu gihe sentare zose zo mu Burundi zitomutunganiriza ku birego vyiwe. Iyi sentare yo muri EAC no mu mwaka w'2015 yari yakiriye ibirego nk'ibi vyatanzwe n'amashirahamwe yigenga yasaba ko icyo gihe kw'amatora yuhagarikwa n'ivyayavuyemwo byose kuko ku bwayo amatora yari yabaye mu ntureka. Hanyuma sentare yubahiriza ibwirizwa bashingiro yemeze ibitigiri biciye kubiri n'amategeko. Sentare ya EAC inyuma y'imyaka itatu yarahebuje ayo mashirahamwe yigenga kwidashobora kuvuguruza sentare yubahiriza ibwirizwa bashingiro ku ngingo iba yafashe. Atagihindutse umukuru w'igihugu mucasha azorahirira amabanga yiwe mu kwezi k'8 kuza. Pierre Clavenio, nkuru Kigali, kubwijwe rya Amerika.